Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika igiye kubashikiriza ibiganiro byayo muri kino gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Aha dusamiranira ni Washington DC. Ndabaramukije cuti namwe bagenzi muduteze amatwi. Turi ku munsi wa mbere itariki zitanu z'ukwezi kw'icumi umwaka w'2015. Muri kumwe nanje Aloise Bigirimana aremesheje ibiganiro byo muri kino gitondo. Turabahaye ikaze.
Turakeneye yuko igisagara cya Gitega cyo bigisagara by'ukuri kigira kabiri mu gihugu. Turifuza yuko inyubakwa ubwa mbere hoho zokubakwa hisunzwe amategeko ya urbanisme.
Uwo ni Venama Nirambona, buramatari mushasha w'intara ya Gitega, ahavuga imwe mu migambi atekanya kurangura inyuma yaho agenewe kurongora intara ya Gitega. Iyo nkuru cyo kimwe n'izindi zirimwo izo mu karere n'ayavugwa hirya no hino ku isi turabashikiriza mu kanya. Mugume ku maradiyo yanyu. Imbere y'izo nkuru zose tubanze duha kanya mugenzi wacu Alphonse Ndayikengurukiye adushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi yaduteguriye. Mwaramutse neza Alphonse.
Mwaramutse neza Royeze, mwaramutse mwese muri ko murakwirikira ano makuru. Reka tuyahere muri Afrika. Muri Niger ku munsi w'Imana umugwi bo kwarama warisha abantu batatu n'umusoda umwe hafi y'umupaka ico gihugu gihana na Nigeria. Bane muri abo bakoze ico gitero barapfuye. Igipolisi ca Niger ubukiye ko kirabondera babiri basigaye. Ibyo byabereye mu karere ka Difa mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Niger. Ibihugu vya Niger, Cameroon na Chad biri mu bihugu vyatewe cyane n'uwo murwi. Muri uyu mwaka igucu Niger kimaze gufata abantu 1,100 bikeka ko bakorana n'uwo mugwi w'iterabwoba Boko Haram. Abantu 150,000 nabo babanya Nigeria bahungiye mu gisagara cha Difa muri Nigeria rero bahunze ibitero vyo murwi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umunyabanga wa leta ajejwe kwivuna Banse Ash Carter ku munsi w'Imana yaremeje ko hazoba amatohoza yuzuye kandi akorewe ku mugaragaro ku bitero indege z'ingwano za Amerika zagize ku bitaro byo muri Afghanistan ku munsi wa gatandatu. Abantu 22 bakasiga ubuzima. Ibyo yabivuze mu gihe yari mu rugendo rumujanye muri Espagne, aho yabwiye abamenyeshamakuru ko mu gisagara cya Kunduz habereye ibyo bitero ibintu bigoye kandi biri mu mitego myinshi. Ati ariko ukuri kuzoteba kumenyekane. Yongeye avuga ko yasavye igisoda gikorera muri Afghanistan ko cyonose ibikenewe byose byo kwa muganga ishyirahamwe Médecins Sans Frontières, abaganga batagira imbibe, ryabuze abantu kandi ryakorera muri ibyo bitaro. President wa Syria Bashar al-Assad ku munsi w'Imana yamenyesheje ko mu gihe ibitero by'indege Uburusiya buriko buragira ku barwanya leta yiwe bitogira icyo bishika koko, ibyo bishobora gutuma akarere k'ibihugu by'Abarabu kose gacika ubunywenywe. Mu kiganiro yahaye televiziyo ya Iran, yongeye yavuga ati urunani hagati ya Iran, Siriya, Uburusiya na Iraq rutegerezwa kugira icyo rushitse ko kandi kiboneka, nayo ahandi ho akarere ka karasambuka. Atariko rero amahirwe yuko ibyo bitero bigirisha bishitse ko ni menshi cyane. Ibyo bivuze mu gihe indege z'Uburusiya zikomeje ibitero mu kubirindiro by'umugwi Islamic States. Uburusiya bwameje ku munsi wa gatandatu ko bugiye kongereza ibitero nyabuna, naho ibihugu vya Buraya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika biguma bibinebagura ko bidatera Islamic States gusa, ariko birasa n'ibirindiro vy'abarwanyi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Siriya. David Cameron, ministre wa mbere w'Ubwongereza, yavuze ku munsi w'Imana ko ari vyiza ku Burusiya burwanya umugwi Islamic States, atariko ateza kuboneka inyishu ku ntwaro ya President Assad. Ati gufasha Assad niko gufasha umwicanyi. Ati bizotuma akarere kagira intwaro zinyoganyoga. Ati imirwi y'iterabwoba yiganze. Ati yaba arabona bwira bahindiye ingendo bagaheba. John McCain, umukenguzamateka wo muri Arizona, yavuze ati kubona Uburusiya bumenyesha Amerika ko bugiye kugira ibitero muri Siriya hasigaye isaha imwe gusa ngo ibyo bitero bitangure, ati nagakengere n'agasuzuguro kuri Amerika. Ministre wa mbere wa Israel Benyamin Netanyahu ku munsi w'Imana yamenyeje ko igihugu ciwe kigira ingwano yo gupfa kugira ngo kirwanye iterabwoba. Akiva mu nama ya 70 yahuza ibihugu bigize ishyirahamwe mpuzamakungu ONU yabereye New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaciye akoranya abagize akanama k'umutekano kihuta. aho kanama gaca gafata ingingo zihuta zirimo kwivyo kirimo ivyo gusambura inzu zose zirimo abihevye bagira iterabwoba byongerezwa inzego zijejwe umutekano zikongerezwa mu gisagara ca Yerusalemu na hitwa West Bank hamwe rero no guta mu mvuto abikwekwa ko iterabwoba atanu rubanza rubanje gucibwa izindi ngingo zafashwe nuko igipolisi camaze kwangira abanyapalestina kuja mu gisagara ca Yerusalemu kandi ko kuvuba umuntu arenze imyaka 50 ari we wenyene ari kuriwe kuja gusengera mu musigiti wa Al-Aqsa ikibaza cera nda kubanya Palestina ari naho habaye inkwezi y'amarere muri Carolina yo mu manuko aho ni muri leta z'umwe za America guverineri waho yategetse abanyagihugu kuguma mu nzu kubera imvura y'igihuhusi itari bwigere iboneka muri iyi ntara kuva haraheze imyaka igihumbi ati utudengeri duke twamaze twahindutse ibiyaga utugezi natwo duhinduka imyonga Nikki Haley yasavye abanyagihugu ko kutaja hanze kurunguruka biriko biraba kuko amazi ashobora kuba yanduye imigera ishobora kubica ikindi naco nuko nabariko baragerageza gufasha abantu nabo birashika bagasanga bakinara babafasha ubu rero amabarara y'indaraya ntahita amashure amasoko n'imiro vya leta birugaye Perezida Obama yamaze gutanga itegeko ko iyo ntara ari mu rutonde rw'ikiza kandi igiye gufashwa mu nkizo mu ngorane.
Turabuke ngurukiye Alphonse ku makuru uhejeje kudushikiriza utugume hafi kugira uhave udushikiriza incamake y'ayo makuru imbere y'uko dusozera ibiganiro byacu byo muri kino gitondo. Kuriyo mu biyaga binini tuyahere mu Burundi aho abantu 8 bapfuye abapolisi 6 barakomereka mu gihe igipolisi cy'u Burundi cyari ku gitana mu mitwe n'abantu bitwaje ibigwanisho mu ijoro ryo kwa 6 rishira uw'Imana mu makartie ya Mutakura na Cibitoke mu gisagara cya Bujumbura ibyo bishikirizwa n'umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye ahavuga kandi ko hasigaye hari abantu babihevye biturikiriza kw'ibisasu aho hari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ejo ku munsi w'Imana Tabita Mukamusoni niwe yakurikiranye ico kiganiro
Kuvisazi nizo mu gitondo kuri wa 6 gushika mu gitondo cyo kuri w'Imana na winjira nta nuwasohoka mu makariti ya Cibitoke na Mutakura hagenzugwa n'abapolisi hasanira na masasu na magrenade mu gipolisi bavuga ko amagrenade agera kuri 35 ariyo yarayatewe gushika mu gitondo cyo kuri w'Imana yose yatewe n'abasivile Pierre Nkurikiye mu kiganiro kubamenyesha makuru yamenyeshije ko hari uwiteye ko grenade yishije mu bapolisi kugica iramuhitana
umunsi wejo igipolisi cyakoze akazi kacho kamisi yose koko bombatira amahoro n'umutekano abapolisi bari muri ico gikogwa bageze muri zone ya Cibitoke bari bahamagaye n'abanyagihugu bamwe babwira bati nyabuna nyabuna hari abantu tubonye banyurujwe kandi turabonye n'inzu baba bajanywemo abapolisi rero baciye bagenda aho hanze hanyuma bakihashika niho izo nkozi z'ikibi zaca zitangura kubatera amagrenade hanyuma havamwo mbere imwe muri izo nkozi z'ikibi iza kwita mu bapolisi kwiturikiriza ko amagrenade abiri yayuguruye ziriruka kugira iturikirize mu bapolisi ariko iyo grenade yaciye hitana iyo nkozi z'ikibi yonyene
abantu babiri bapfuye ku murango ku Mutakura kujya 13 inomero 10 nkuko Nkurikiye abandanya vyemeza
vyari vyononeka rero gushikeje ku mugoroba babiri muri izo nkozi z'ikibi bari bahasize ubuzima harimo n'uwo yagandaguye na grenade yari afise inzu zibiri zari zahiye n'abapolisi babiri bari bakomeretse muri iri joro rero iciyongeye ko muri iyo komine ya Cibitoke nuko hambavu y'amagrenade ashika kuri 20 yari yatewe arenga 20 yari yatewe abapolisi ku mutaga no mu ijoro izo nkozi z'ikibi zarakomeje ziratera ayandi magrenade ashika kuri 15 ku bapolisi gutyo abandi bapolisi 4 barasubira kandi barakomereka hanyuma uno munsi abapolisi bariko barakizura bahavuye bahamagarwa n'abanyagihugu babwira bati ngo murabe hariho ibiziga turiko turabona baca baragenda basanga koko hariho abantu baraye bishwe biciwe ngaho nyene mu Cibitoke abantu bashika kuri 6 no kuvuga rero yuko abantu bapfuye guhereje ku mutaga no muri rijoro ryara irikenga mu Cibitoke bose hamwe bangana n'abantu 8
tuve Bujumbura tuje mu ntara ya Gitega mu Burundi haherutse gushingwa inzego nshasha zavuye mu matora y'umwaka w'2015 bamwe mu barongoye intara baramaze kuvuga imwe mu migambi bazoshimikira ko muri imyaka 5 iri imbere. Ijwi rya Amerika ryaraganiriye na buramatari w'intara ya Gitega Venaman Irambona avuga imwe mu migambi aterekaniriza abanyagihugu bo mu ntara arongoye. Buramatari wa Gitega yaganiriye na mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Ibintu byose vyegera ku kintu bita amahoro n'umutekano. Umugambi wa mbere ukomeye n'amahoro n'umutekano. Nakuvuga yuko dutegerezwa kuraba neza tukaguma dutsimbataje amahoro n'umutekano aho turi kumwe n'abenegihugu n'abajeje umutekano n'abajeje ubutungane. Aha rero ikintu nyamukuru cyitangura kwihutira nikije no gukomeza amakomite ahurikiyemo yose yo ku mitumba no mu makartie. Hari ibintu rero biza bihungabanya amahoro. Hariho ibijanye n'akaboregwe kavuye kuri za nzoga ziyayura umutwe. Cyane cyane Kanyanga twaramaze kuvugana n'abajeje umutekano mu misi ubu ivy'amatora byaraheze tugiye ahubwo nsabe nabe n'igihugu bariko baranyumviza mu misi ntituzobaha agahengwe kukubera barazi yuko zijya nzoga zigirira nabi amagara y'abantu. Twaratanguye maze kai tugiye gukomeza kuvugana cyane cyane abatwara amapikipiki ngaha mu gisagara cha Gitega. Kenshi ubu unye turabona yuko bamaze kwimenyera aho usanga ipikipiki imwe itwara abantu 3-5 hariko n'imizigo iteye ubwoba. Ubwa mbere hoho no kubagirisha inama kugira ngo tubabarire yuko ibihe by'akajagari byarenganye ubu unye ari gukurikiza amategeko. Hanyuma duce tuteza imbere rero ikijanye n'ubudandaji. Abica bijana rero ni iki na ya mabarabara. Abamara y'imigenderanire kugira ngo ibidandazwa bishobore kuronka aho bica bimeze neza. Mu bijanye n'intuze n'amagara y'abantu turacyakeneye amavuriro. Urumva ivyo byose n'ibikorwa bitegeza kubandanya ibikorwa. Hariho rero kandi ikindi kijanye n'iterambere ry'igisagara cha Gitega. Turakeneye yuko igisagara cha Gitega cyo bigisagara vy'ukuri kigira kabiri mu gihugu. Turipfuza yuko inyubakwa ubwa mbere hoho zokubakwa hisunzwe amategeko ya urbanisme. Hanyuma abafise ibibanza ahagati mu gisagara bitubatse bavyubake canke naho urbanisme bifata ingingo babihereza abantu bashobora kuhubaka. Hanyuma rero muraze ko bica bijana n'amabarabara meza ndetse nubabarira yuko ikijanye n'amabarabara yo hagati mu gisagara rafise umwizero yuko ayatari make agiye gukogwa. Ariko muraze yuko ari menshi kandi harakenegwa n'imfashanyo z'abenegihugu. Hari haho abenegihugu bamaze kuzitanga kandi ubu unye ibintu bigeze kure. Turafise umwizero yuko mu misi ico gikorwa gishobora gutangura. Nuko muri rusangi mu ncamake imigambi y'iterambere dutegekanya.
Intara Gitega murongoye iri mu ntara abantu bibaruka cyane. Uravye abana bavuka ku muryango usanga ari hagati y'indwi na 10 kandi ni ibintu bituye gano umutekano muke vyabonekeje ko henshi mu makomini usanga se n'umuhungu batemanye kubera gupfa itongo riba araka nyororonzi ridakwiye. Mbega hari imigambi mufise yo guhimiriza abanyagihugu kugira ngo biteho umugambi wo kuvyara ku rugero.
Aho murakoze cyane cyo kibazo ni cyiza cyane. Murabona yuko iterambere naho twogenda gute tugakora gute dufise umuvuduko wo kurondoka ungana gutya hanyu naho twakwigeza. Kandi noneho murazi yuko na leta y'u Burundi ifise imigambi yuko abenegihugu bategeza kuvyara abo bashoboye kurera, no kuvuga kuvyara ku rugero. Ico nacyo ni igikorwa dutegereza kuja ko mu mpanuro mu manama yose zaturagira duhimiriza abenegihugu yuko ubu hageze yuko bibaruka bake bashoboye kurera. Kukubera tugumye twibaruka gutya anye iriterambere turondera ntidushobora kurironka. Aho bica bijanirana na vya bindi zangesombi bijanye no guharika zijanye no gufata bakenyezi n'abana ku nguvu bijanye no gukura abanyeshure mu mashure bakiri bato bakibandanya amashure. Ibi navyo nyene biratuma haba igurinana ry'abantu. Ivyo byose rotegeza kubihagurukira ku buryo abantu bariko barabikora bahanwa. Kandi noneho no mu makomine hose barazi yuko ico kintu bategeza kugikora ku buryo ibintu bigenda neza. Hanyuma habe guhimiriza abenegihugu bibaruke bake bashoboye kurera.
Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda aho abahinga mu vy'imibano basanga kutumva neza ihame ry'uburinganire bishobora kuba intandaro yo gushamirana mu miryango. Iki kibazo giteye gute mu Rwanda? Asumta Kaboyi adufitiye inkuru.
umuyobozi w'ikigo cy'amahoro n'iterambere Madame Vestina Mukandamutsa avuga ko imiryango yumva nabi ihame ry'uburinganire ihora mu makimbirane. Ikigo cy'amahoro n'iterambere ayobora abakigana baba abagore cyangwa abagabo abagira kuri 80% bashaka gutandukana biba byaraturutse ku myumvire mibi y'uburinganire. Madame Vestina Mukandamutsa ni umuyobozi w'ikigo cy'amahoro n'iterambere. Yakira umunsi ku munsi abagore cyangwa abagabo baba bananiwe kubana. Uyu muco ntiwari umenyerewe mu Rwanda aho bashakanye bagana impuguke ngo bazigishe inama ku mibanire yabo ibitagenda neza. Gusa nk'uko twabibwiye n'umuyobozi w'iki kigo Vestina Mukandamutsa avuga ko abagore n'abagabo basanga abagira kuri 80% bavuga ko uburinganire bwaje ari bwo ntandaro yo gusenyuka kw'ingo zabo.
Twashyizeho gahunda yo kugira ngo abantu batandukanye ariko bafite abana tuborohereze bafate umugore niba ari we urera abana cyangwa umugabo abafashe abazane ku biro byacu aho dukorera, hanyuma namara kugenda undi mubyeyi nawe aze kubafata wa wundi yagiye batari buhure. Ikigamijwe kikaba ari uko tubahekeza gake gake ku buryo tushobora kuzageza igihe noneho wa wundi akabazana n'undi akahamusanga kandi ntibagire icyo batwarana. Nyuma yaho tugakomeza kubaganiriza kugeza ubwo wa wundi urera abana umwana nagira umunsi mukuru nka anniversaire cyangwa agahabwa amasakaramentu azahamagara undi mubyeyi wati ngwino twizihize ibirori by'umwana wacu, umwana kongera kwicara hagati ya se na nyina akumva ubushyuhe bw'ababyeyi.
Mu ntangiriro abagabo nibo bakunze kugaragaza ko babangamiwe n'uburinganire. Kenshi abantu bumvaga ko ari impinduka nshya yinjiye mu muryango nyarwanda izagenda imenyerwa buhoro buhoro uko iminsi igenda ishira. Abafashe nabo uburinganire babangamira bagenzi babo mu mibereho ya buri munsi. Ubwo nasuraga ikigo cy'amahoro n'iterambere nahahuriye n'umugabo ntashatse kuvuga izina rye kubwo kumugirira ibanga n'agahinda kenshi, abwira ijwi rya Amerika ko yemeye gutanga amafaranga yose asabwe n'icyo kigo kijya inama ngo ariko abashe kuruhuka, cyane cyane ngo arebe ko hari umuti yabona ku bibazo afitanye n'umugore we.
Niba tugiye kuruhuka umwe akajya kurara ukwiye undi akarara, urumva icyo kintu kiba kitababaje koko. Niyo mpamvu yatumye nza hano kugira ngo wenda byibuze hari ikintu cyakemuka. Ubundi ibibazo byinshi ubundi umugabo n'umugore babiganira bari kumwe, cyane cyane bageze ku buriri niho baganira ibyo bibazo. Kuva rero mutari kumwe mutararana ibyo bibazo nose mwabivugira hehe? Nigenda niba yabiteye kuko genda bakiyishiraho abagore bibwiye ko babahe uburenganzira bwo kuruta abagabo bagategeka abagabo mu rugo.
Mu bushakashatsi buherutse gukorwa n'inama nkuru y'abagore bwerekanye ko hari abagabo cyangwa abagore babona uburinganire nk'ikibazo aho kubona nk'imwe mu nzira z'iterambere. Abatangije umushinga utari umenyerewe mu Rwanda wo kwisunga impuguke mu byo gufasha imiryango itabanye neza bavuga ko umusaruro ugenda uboneka umunsi ku munsi.
Umusaruro urimo nk'umuntu uje atugana bwa mbere, ikintu cya mbere akubwira arakubwira ati nubwo nanatandukana n'uwo twashakanye ariko nibura ndumva nduhutse ku mutima kubera ko ibi bintu nari narabyihereranye igihe cyose nkahungira mu kabari nkanga gutaha kuko ningera mu rugo nta mahoro nsangamo, nkagenda nkasa naho mbwira ikirahure cyangwa se icupa rya bye ndimo kunywa. Ariko ubu nshimishijwe n'uko mbonye umuntu umpa igihe cye akanyumva kandi akanyizeza kumbikira ibanga. Umusaruro wa kabiri reba nawe kuba umuntu akubwira ati twatandukanye n'urukiko wakisize imyaka 5 umugabo wanjye ntashobora kuza gukomanga iwanjye anakomanze nahamagara polisi ko yaje kumbuza umutekano ariko bagatangira muri programme azana abana akabasiga undi akaza kubafata badashobora guhura mvabwe ntari ko mwahuye byagenze gute. Bakaba bageze ubwo umugore n'umugabo bavugana bati wa mwana uri muri secondaire yewe nge nzajya kumusura ku cyumweru cyakabiri cy'ukwezi wabona ngo tuzajyane. Bakajyana bagasura umwana mu mahoro bakagarukana mu mahoro.
Uburinganire bwaje nk'igisubizo ku muryango ngo ubashe kwiteza imbere ariko hari benshi babufata nabi ahubwo bukazana ingaruka mu muryango wo kuzana ibisubizo. Kugeza ubu yaba abagabo hari abatarabwumva bagihotera abagore babo ahanini babaziza ko bazamutse kurusha abagabo. Hari n'abagore ariko bumva uburinganire nk'amahirwe bahawe yo gusuzugura abagabo babo. Inzego zibishinzwe zaba iza leta ndetse n'imiryango yigenga iracyafite akazi ko gusobanura akamaro k'uburinganire mu muryango nyarwanda kugira ngo hakumirwe ingaruka mbi zakomoka ku bakibwumva nabi. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ubu naho n'umwanya watekanijwe amakuru y'inkino mu karere k'ibiyaga binini mu Burundi. Mu mpera z'inondwi buca dutangura ku mugabane wa Afrika, hazoba inkino zo gukuranamwo hagati y'imigwi iserukira bihugu. Ni inkino zo kurondera imigwi izokina igice cya nyuma cy'igikombe cy'isi zizobera mu gihugu cy'u Burusiya mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani. Umugwi iserukira gihugu w'u Burundi waruriye indege ejo ku munsi w'Imana ugana mu mazinga ya Seychelles. Evariste Nzikobanyanka ni wadushikiriza iyo nkuru.
Isahimbwe z'ijoro buca ari kuri uyu w'Imana, umugwi iserukira gihugu w'u Burundi intama mu rugamba wuriye indege ku kibuga c'indege ca Bujumbura ugana amazinga ya Seychelles uzotana mu mitwe n'umugwi userukira ayo mazinga ku munsi wa gatatu w'inondwi igenekerezo rya ndwi Gitugutu uno mwaka. Abakinyi b'intama mu rugamba bayobowe n'icegera ca kapiteni w'umurwi bati tugiye kuzana intsinzi. Marc Arthur Arakaza icaba baca kapiteni Ndikumana ya Minisiremani ni wabivuga.
Ku munsi wa mbere niho twatanguye kwimenyereza turi hamwe, urabona yuko turi muri lokale twese dufise objectif imwe, kandi kiri naco nabamenyesha nuko urabona tumaze iminsi dukina ama match zishika zibiri zitatu, Imana ikadufasha turaronka amaskoro meza. Niyo mpamvu rero nibaze yuko turi confiance kuri match kuri kirasishe turi kintu kimwe ifo yuko tukenda gusa kurondera amanota ariye wa nga turi kubikogwa nuko tuba turi ko turakora kugira igihugu cyacu natwe kivugwe mu makungu. Urumva ico nashaka kubamenyesha nuko twa bikintu kimwe tugasabiranira twese kubwira igihugu cyacu natwe ingufu dufise n'ubumenyi umukoca agerageza kuduha turi kumwe, ndibaza ko ari byo bizotubera nk'inkinzo bituje imbere. Turabe yuko twakora ibishoboka byose kugira abanyagihugu n'abavyeyi bacu abasista n'abandi bose twasize ngaho yuko bashobora kunezererwa iko ubatuze batugiye gukora ari
naho urugendo ruzuba ruhisha kandi banafise inkino zine mu kwezi kumwe kutarenga. Marc Arthur Arakaza ati icizere n'icinshi kugira dushikane Burundi kure mu mahiganwa mpuzamakungu.
Nuko mubivuga imanci zine ni mbone karimwe ni kandi urabona nisiyo shaje mu mkwezi kumwe. Jeri baze yuko effectif iri ngaya bakinye umukinyi wese ari ngaya muri kivi nationale arashobora guhabwa umwanya we agakorera igihugu cyo kubera yamagara ngaya bikwi. Jeri baze rero yuko abakinyi turi kumwe ngaya agenda bizeye umwesi ku kiwanza ciwe aronse umwanya arashobora kugikorera gatera n'iteka igihugu cyabo vyara.
Origene yunge ko umwe mu bamenyereza b'intamba mu rugamba amenyesha ko umurwi wateguwe bihagije, icagoranye nuko abakinyi bakina hanze batashoboye gushika mu Burundi kuko iyo bakina bari mu mahiganwa, ariko ko bazohurira mu mazinga ya Seychelles kubona umugwi serukira gihugu w'u Burundi rizo bari bayijya mbere ukina inkino zine mu kiringo cy'ukwezi ntibyoroshe nk'uko wari mu bamenyereza b'intamba mu rugamba bivuga.
Ukino twararuteguye mugabo sinubwaho twaruteguye cyo kimwe na rujya rwa Niger, ko Niger twakinira wacu abakinyi twabazanye hakiri kare. Ubicaguranye nuko abakinyi bariko barakina inkino iwabo aho bari mu mahiganwa bakiriko barakina, bamwe tuzohurira hariya muga nta kibuza tuzogerageza tubahuze kugira twabahuje match ya Niger tubumvishe ko ari urukino rukomeye nta rukino goroha. Twovuga ko Seychelles ngo twayitsinze mu myaka iheze yuko nk'uko mubizi inkino zigenda zifungura ubuhinga, bamenyereza barabariga bakungura ubuhinga, si urukino twafata minenegwe.
Olivier Niyunge ko amenyesha ko byanka byakunda ihangiro ari ugushikana Burundi kure mu mahiganwa atandukanye.
Biraruhisha mugabo uho nuko bimeze nuko vyateguwe nk'uru rukino rwa Seychelles twarashizemo bimwe bita abaprofesiyoneli batari bake, tufise abaprofesiyoneli cumi dusha twongeramwo abandi bakina ngaha nabo nyene bariko bategura urukino ruzoduhuza na Ethiopia muri Shane. Nico gituma indwi twagerageje kumenyereza cane bikomeye, twayiteguye turabamenyereza bikomeye kugira tuzoshike tushobore kuraba nyene izo nkino zose zibiri twozikina kandi tukazitsinda.
Kuva Burundi bubaho umugwiserukira igihugu wabakuze turashika mu nkino za nyuma haba muri Kane canke muri Coupe du Monde. Uno munsi umuntu yovuga yuko mwebwe mumenyereza umugwiserukira igihugu wabakuze kwihangiro aririye
ihangiro aboneka ubu turafise abakinyi bakina hanze nko kumwabonye match ya Niger kandi vyadufashije mwabonye gutsinda Niger ntivyari vyoroshe, naco gituma no mwe bitakase mafiva twace dusimba ibibanza 21. Abakinyi turabafise basigaye bafise ubumenyi bwinshi mwe twita experience, nibaze rero ko bishobora gushika natwe tukaja mu mapure ya Coupe du Monde canke tukaja muri Kane
nyuma y'urukino rwo gusubiza kugenekerezo rya 14 intamba mu rugamba zizoca zakira kugenekereza rya 17 Bujumbura umugwisero kiragihugu wa Ethiopia inyuma y'indwi imwe gusa ucuje gukina urukino rwo gusubiza ya Addis Abeba aho hakazoba ari mu nkino zo gukuranamwo kugira haboneke imigwi izoja gukina mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka wa 2017 mu gice cya nyuma cihiganwa gimirwi y'abakiniri wabo joueur loco muri imigwi y'Igifaransa ngo menya ko inyuma yaho mugwi serukira gihugu w'u Burundi utsindiye wa Niger urutonde rwishira hamwe y'umupira amaguru ku isi FIFA ko mu kwezi kw'icyenda guheze gwerekana ku Burundi bwaciye buva mu kibanza cije na 34 buja mu kibanza cije na 13 ibujumbura Evariste nziko banyanka ijwi rya Amerika
tukiri ku makuru y'inkino tuve mu Burundi dukubitire mu Rwanda aho mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda agiye kudushikiriza amakuru y'inkino yaranze u Rwanda mu mpera z'indwi turangije tumwumvirize
umupira w'amaguru mu Rwanda championnat y'icyo cy'ambere yabayisubitswe nyuma y'umunsi wayo wa kane Horo buhoro amakipe akomeye aragenda arushaho kwisubiza icyubahiro nubwo amwe namwe yatangiye acumbagira kwa gatanu w'icyumweru gishize APR FC yabonye amanota 3 ayifitiye akamaro gakomeye nyuma yo gutsinda ikipe ya Bugesera ibitego bibiri ku busa ku kibuga cyo ku Kicukiro ni nyuma yuko ikipe ya gisirikare yari maze imikino ibiri yose yikurikiranya idatsinda gutsinda Bugesera ku buryo bworoshye byagaruye icyizere ku mutoza mushya wa APR FC Emmanuel Rubona ku ruhande rw'ikipe ya Police FC igitego kimwe ku busa yatsinze Rwamagana FC kwa gatandatu cyashimangiye ubushake bwayo bwo kuba mu makipe ahanganira igikombe cya shampiyona uyu mwaka kuko ifite amanota 10 mu mikino ine indi kipe yagaruye akanyamuneza mu bakunzi bayo ni Lyon Sport ubwo yatsindaga Mukura Victory Sport ibitego bibiri ku busa ejo ndi kwa gatandatu ku kibuga cyo ku Kicukiro ibyo bitego byombi byabonetse mu gice cya mbere cy'umukino byinjijwe na Kwizera Piero na Davis Kasirye abakunzi b'ikipe ya Mukura Victory Sport batashye bipfumbase nyuma yuko ikipe yabo yari maze kunanirwa kwitwara neza imbere ya Lyon Sport kandi yari herutse gutsinda igihangange APR FC ibitego bibiri ku busa umutoza wa Mukura Okoko Godefroy asanga abakinnyi be batarashoboye gukurikiza amabwiriza yari yabahaye gusa ngo nta gucika intege kuko mu mukino byose birashoboka
umupira uko nayo nababwiye abakinnyi banje mu minota ya mbere suko babigenjeje nayo nababujije yuko batareka libertateur ba Barrio Sport gutera mu izamu cyane cyane Piero baramuhaye umwanya aratera kirinjira ikindi ya kabiri mbona ari muri surface ni kugenda gahoro gahoro kubera precipitation arakora makosa mbo baratsinda nuko ndabyakiriye neza tugiye kwitoza
yari Claude Munyandinda Kigali
Chuti mwese muduteza matwi mukanya turasozera ibiganiro byacu byo muri kino gitondo ariko imbere yaho reka mugenzi wacu Alphonse Ndayikengurukiye atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru y'ijya no hino ku isi yadushikirije Alphonse
urakoze aroyeze ibice bikuru bikuru byari bigize ano makuru nababwiye ko muri Nigeria ku munsi w'Imana umurwi Boko Haram wishe abantu batatu n'umusoda umwe hafi mpaka ico gihugu gihana na Nigeria bane muri bakoze ico gitero barapfuye igipolisi cha Nigeria rero kiri ubu kiri ko kirarondera babiri bari basigaye muri leta z'umwe za Amerika naho umunyamabanga wa leta ajejwe kwivuna ba Ash Carter ku munsi w'Imana yaremeje ko hazoba amatohoza yuzuye kandi akorewe ku mugaragaro ku bitero indege z'ingwano za Amerika zagize ku bitaro byo muri Afghanistan ku munsi wa gatandatu abantu 22 bakasiga ubuzima Perezida wa Syria nawe Bashar al-Assad ku munsi w'Imana yameje ko mu gihe ibitero by'indege Urusiya buriko buragira mu kubarwanya leta yiwe ko bitogirisho bishika ko kwibyo bizoshobora gutuma akarere k'ibihugu bya Arabu kose gacika ubunywenywe Minisitiri wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu nawe ku munsi w'Imana yameje ko kwigucaho kigira kigire ingwano yo gupfa kugira ngo kigwanye iterabwoba muri karone mu manuka naho muri leta z'umwe za Amerika guverinoma wa ya tegetse kwa nyagihugu ko boguma mu mazo kubera imvura y'igihuhusi itari bwige riboneka yagoruye umuntu ntara haize imyaka igihumbi imvura itabonetse
Chuti mwese mukundi radio ijwi rya Amerika igice ca mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo kigarukiye nga kuri mikro mwari kumwe na Ange Aloise Bigirimana tubatumire saa 10 mu kiganiro muri Sanze ndetse ndabatumire kubandanya mukurikirana nibindi biganiro vya radio ijwi rya Amerika mugira umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.